или Miss Woody America. Radio Woody America mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Mu Burundi mwotumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu VOA no kuri site yacu ariyo www.radioyacuvoa.com. Wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ingoro yerekana kahise ka Afrika yaruguruye imiryango yayo ku mugwa mukuru w'igihugu cha Senegal Dakar mu ntango z'uku kwezi. Iyo ngoro igenewe kwerekana intererano ya Afrika mu mateka y'isi kubijyanye n'imico, ubumenyi n'utugenegene. Icyimbiro cyo gushiraho iyo ngoro ishimikira ku karere ka Afrika n'abakomoka muri Afrika bakwiragiye mu bice bitandukanye byo ku isi cyari kimaze igihe kitari gito. Leopold Sédar Senghor yahoze ayoboye igihugu cya Senegal niwe yabaye umuntu wa mbere yagize icyumviro cyo gushyiraho iyo ngoro yerekana kahise ka Afrika. Hari igihe cy'isabukuru mpuzamakungu y'abahinga mu byerekeye utugenegene b'abanyafurika mu mwaka w'1966 n'akari karusho iyo ngoro izozana ku byerekeye ikibanza cya Afrika mu mateka y'isi. Ivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'Uburundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, akaba kandi yigeze kuba umushikiranganji ajwe indero mu Burundi ari i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twatumiye kandi Zenoni Chainzu umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo vyerekeye politiki, ubutunzi n'iterambere ari mu gihugu cya Canada. Batumire ndabaramukije. Ego, ntangurire kuri wewe Gamayel, iryo shigwaho ry'iyo ngoro ku vyerekeye kahise ka Afrika mu yakira gute?
Nibaza ko ari icyiyumviro giteye imbere cyo gushyigikira. Nk'uko mwabivuze, Perezida Senghor wa mbere wa Senegal yarabishimikiye ku mugabo yari yabikoze ko cyane imbere y'uko aba perezida akiri muri leta zo mu Bufaransa. Arandikira ibitabo byinshi ku mico kama. Nibaza ko icyo cyiyumviro cyiwe cyashyigikira ko ibyo n'abaperezida bamukurikiye none ubu bakaba bageze yuko bugurura ingoro ndangamico zerekeye Afurika. Nibaza ko ari intambwe ihambaye. Hari n'abavuga yuko abanyafurika bose bakora ibintu byabo byatwawe naho babatwara bimwe byugaruka.
Yego, turabigaruka ko
bariteguriye rero igihe byoshoboka ko bigaruka barafite aho bobishyira. Murumva rero bariko baritegura, bari imbere y'abandi. Nibaza ko n'abandi bazokurikira kugira ngo imico kama y'ibihugu byacu imenyekane mu rwaruka, imenyekane nk'akaranga k'ibihugu byacu bashingira ko kugira ngo bubake Uburundi cyangwa bubake ibindi bihugu byabo Abanyafurika.
Yego, namwe mushinganteze no ni cyayinzi mwakiye gute iyo yugu agiye ngoro? Alo?
Alo.
Mwakiye gute ukugurura iyo ngoro ijejwe kahise ndangamico ijejwe kahise ka Afrika?
Nukuri jewe ndiyumvira ko ari icyumviro cyiza cyane kuko iyo umuntu yamaze kurima arubaka ikigega azoshyiramo umwimbu, Afurika irafise umwimbu ariko ntiyagira ikigega kimwe. ishiramwo umwimbu wa Afrika. Afrika ifise umwimbu utagira ukungana. Ifise akahise gafatiye mu mizi ya kera kurusha ibindi bihugu vyose. Afrika niyo yaboneye izuba. Ibi bihugu vyose mubona niyo yeretse inzira y'amajambere. Ibi bihugu vyose mubona Afrika isa n'isinziriye ariko irabona, iriko irabona. Wewe umuntu yubatse ikigega ashiramo umwimbu kandi awubona awufise, atari bicu bikiri hariya mu kirere. Afrika irafise ibyo kwerekana, kandi ibyo kwerekana by'ukuri ni byiza rwose. Icyo kigega ni cyize, Afrika icuzuzemwo itunga ryayo yizerekane ibihaye ivyereke abatavyemera ba mbere na mbere na mbere n'abanyafrika.
Murakoze.
Yakugira amahoro.
Ego. Nagomba ngaruke ku vyo umushingantahe ya Mariya yakiravuga ko bimwe mu vyo ico kigega iyo ngoro izokwakira ni bintu vy'utugenegene vyasahuwe n'abakoloni biburaya igihe baza gukoloniza akarere ka Afrika. Ivyo bintu vy'utugenegene vyinshi barabisahuye babijana mu mamize yabo, bakaba bamwe batangwe kwemera kubisubiza mugaba hari n'abakinanata. Gamariye, mwibaza ko ari cyumviro ciza kugarukana utwo tugenegene twasahuwe?
Yewe nagira kumbure duhindura imvugo gatoyi. Sinemera cyane ko twasahuwe kuko igihe babitwara mu mateka yo muri icyo gihe n'amateka y'icyo gihe bari wabo twari bwakwikukire kubitwara. rero sinibaza ko basahuye, ahubwo gushima ko babibigisa batabisambuye. Ubu rero ugiye usaba yuko basahuye, ubutanguye urubanza rudashobora gushika kure. Ugiye usaba ko mufashanya kugira ibyo babitse bari bakuye iwanyu namwe mubishikire bashobore kuzana mufashanye nka kera, iyo nzira ni nziza, bazokomera mu gipfugane. Bokuramo rero gusahura tukavuga ko bashoboye bo kubungabunga ibyo bintu bakuye muri Afrika, kandi bamwe nk'abafaransa bakaba bemera yuko ubu boshobora kubisabikanya canke kuraba ingene abanyafurika babishikira urwaruka rwacu rumenye ivya kera iwacu. Tuje mu nzira y'ukubaka hamwe nabo rero duhana hande ntitusahure ngo tuburane twishuze. Sinibaza ko twotsinda kuko aho babitwara ntibiba bari bandi ko bariko babungabunga iby'ibihugu byabo. Aho kwikukira ku vye rero bisa n'uko menga basa n'abasahuye, ariko si iyo ngenzo nibaza twokurikira.
Yego.
Narabonye umuministri wo muri France avuga ati ibyo bintu niko ni vyashu uno munsi, mugabo birimo n'abanyafurika oraba ingene rero twiyungunganya kugira bigende muri Afrika bazi wacu babirabe canke bimwe tubijane hariya. Nibaza ko ari inzira ihambaye ivyo rose Senegal igiyemo yubake ingoro y'ukwakira ivyo bintu n'ibindi bishasha. Kumbura iyo ngoro ifashanye n'ingoro ziri Buraya n'ivyo bintu vya kera si mu Fransa gusa, muri Amerika ro mize de Zarafrika zama mu bindi bihugu byose. Guhanahana rero ibyo babitse ubishyira mu ngendo yo gufashanya gusumba ingendo yo kunigana ngo dusubize mwaratwivye. Nibaza ko twoyitsinda. Iyo twotsinda ni gutangura gufashanya tugateguraho nabo nyene baza muri Afrika kuraba aho byaje biva, natwe tukaraba iyo biri bimwe bakadusiza canke natwe tukabatiza canke bakaza bakatugabira canke natwe tukabagabira canke tukabagurira. Niyo ngingo mbona nubona twogira neza tukareka kunigana tukavugana nabo mu mfashanyo yo guteza imbere ibyo biranga bya Afrika, nabo ni byabo tukabihanahana. sindi ko muntegera sinashinyu gusahura kuko ubude ngo yarasahura zo cyayugara nasaba kuvugisha
yego umweho mushigantaze no muvyibaza kwiki
jewe ndimvira ko urubanza kwiza turiko turarugira neza eheraba Afrika yarageze ibihe ija mu minwe y'ibindi bihugu ibihugu birigarurira Afrika birayitegeka yose ukwingana imbere yaho Afrika yari ahantu hatagira izina baza kurondera abanyafrika ngo babajabukane kuba abaja ibyo biraba na kahise gusa katwigisha ko higeze kuba ikintu kitagororotse cyarabaye kigasubire hanyuma abanyaburaya baza noneho muri Afrika kurondera hitunga itunga bararyakira bararirondera abanyafrika baba ibikoresho ubu rero twikukiye abanyafrika bareke kuba ibikoresho babe abantu bajinama n'ingingo kugira ngo twubake isi nshasha ubu iki kinjana kirerekana ko turi mu bihe bishasha mu buraya ni bishasha rwose muri Amerika ni bishasha muri Afrika naho ni hashasha ariko abanyafrika nahari bashasha saba vuba none rero abanyafrika nibagaruke biyunge ubwabo maze barabe itunga bafise baryegeranye barabiraga iryabo barazwe n'abasekuru bari kurya umuntu aragwa itongo n'inga nase akategerezwa kuri bungabunga ubu rero dusubire kutwacu ntitugenda tuvuga tuti turasavye tugenda tuvuga tuti ibyo bintu ngira ngo nimudusubize nkuko mwadushubije indaye yacu
yego
kudusubiza nsubiza nshuti nsubiza mwenema nsubiza ubu ni gihe cyiza mbere ndanezere ko iyo ngoro yuguruwe mu gihe cyiza cyuguruye ubu isiruguruye hariho umwanditsi w'umufaransa ejo bundi yavuze ati igihe turimwo cyerekana ko Afrika igiye gufata inzira nshasha yereka ibindi bihugu ubu ibintu byahindukiye abari imbere bariko barasubira inyuma abari inyuma bariko barasubira imbere imbere yacu hari Aziya iri kuratera imbere kurusha Uburaya kurusha Amerika
yego
Afrika iri inyuma niyerekane ubu itunga ryayo
murakoze
neyo babanze biyegeranye begeranye utwabo batarinze kurwana kuko indwano ni mbi ariko berekana uko bari ko basa kandi ni beza kandi baragororotse kandi barafite n'icyo barata
reka tubandanye
imana rero aho hanze icyo iyo ngoro ya Afrika barafite n'icyo bayishiramo tubyegeranye ababidufitiye ababituragiriye babidusubize kandi nabo atacho bahonze baze bazi wacu nkuko obari wabo babirabe babikunde baratirijisho
yego murakoze reka tuzi yego Reka tuze ku miro.
Yego. Kandi birashoboka. Mu bihe bishasha turimo.
Yego.
Je uko ndabibona isi yahindukiye abanyafrika ni barabe neza gusa. Bareke gupfurusa. Bareke gupfubumbo batacho bumaze barabe ibintu bikuru.
Murakoze. Ego.
Gushinga ingoro ya Afrika.
Ego. Reka tuze ku mirongo ya telefone dufise Eliezer uratwumva?
Na mahoro.
Irindi zina nahuri?
Ndayisenga Eliezer. Ikibazo ugambara ngo mu Kirundo hano i Burundi.
Ego, mufise ikibazo canke icyumviro?
Icyumviro cyanje.
Ego.
Ni kuvuga iyo ngoro kuba yuguruwe ni byiza. Kandi hari byinshi nkuko yari yitugenegene ibintu n'imico kama kandi ibyo bintu ni bya cyane rero nkuko aba batumirwa bacu bakanywa bigaruka ko nitwovuga ko basahuye ahubwo Kazima ibyo batwabwo babibitse kuko tuvuze ko babisahuye nkuko akanya ivuga arashobora kujya kandi akabitwara ariko rero nkuko abanyafurika turi dufite independence tumenye ko tuyifite nyine tumenye ko tugiye gukorera Afurika nkuko akanya ivuga turabona ko abari imbere bariko baragiyuma kandi natwebwe dushishikare gukorera hamwe dufatanye mu nda dufise icyo gukora dufise akarangamutima ibintu bizagenda neza cyane naho iyo ngoro ni byiza cyane kuba yuguruwe kandi turabyishimiye rwose turabona ko ibintu bizaba bigenda neza
murakoze turabashimiye Vincent nawe nyine aratwakuye Vincent uratwumva irindi zina naho hamagaye uri
Rimirenganyi
yego ufise akabazo icyumviro
ufite akabazo
yego
Nashaka kubabaza.
Nashaka
kubabaza yatumirwa ese iyo nzu iyo mize umuntu wese yemerewe kwisura.
Murakoze reka Gamariye mu mwishure.
Neza Vincent. Nashobora mukibazo yabajije.
Arabajije ko ngo iyo ngoro ngo mbega ngo yoba irekuriye umuntu wese ngo akayigendera.
Aho uko biri ku isi hose siho gusa ingoro z'amazuguru abantu bakazigendera henshi barariha kuko hari abakozi bacungera bahemba mugabe izo ngoro zose mu isi hose z'amazuguruye nga turi muri Amerika z'amazuguruye ni ukuvuga rero bose muzigendera ariko icyo nagomba kongeraho ngaha ni uko abanyafurika Senegal igiye imbere kugurura ingoro y'imico y'abanyafurika iyo mico y'abanyafurika rero aho bari hose irabikwa none ibihugu byacu birafise ahantu ingoro harimo akarangamico k'ibihugu byacu gafashwe neza turetse Afurika kugira dushobore gutera muri iyo ngoro ya Afurika nuko ibihugu byacu nk'u Burundi u Rwanda n'ahandi ingoro zacu ziranga imico zokomera imico yacu tukazoyishikira tuyikuraho twayibiza ibyo rero biranteye agahinda kuko tuhadusanga kumbure turi inyuma izo twari tugifise tubisanzaza nk'aho i Bujumbura iwacu ze viva yatanguye mu myaka ya 76 igashika ubu ariko ubu ntisa niyunguruje uko twavyifuza gushika ubu hari aho rero n'iz'iwacu dusigaranye tuzimirana nagira mvuge yuko ibihugu byacu kubera abo bandi bakasembe baja kure kwereka urugero rwa Afurika kugira ngo iwacu iz'iwacu tuzojana n'ibihe biri hehe twibitse hehe ibyo twokebura ko rero tukitegura natwe kurungika muri izo ngoro ibiranga iwacu twabanje kubibika mu ngoro zacu ziranga imico ya kera y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda cyangwa y'ibindi bihugu byacu
murakoze tugarutse kuri iyo ngoro yuguruwe iDakar muri Senegal yuguruwe mu ntango zo ku kwezi ku bihugu by'Iburaya byari bifite utwo tugenegene twavuye muri Afrika byavuga ko byatugumije kubera bifite uburyo bwo kudushingura gushingura utwo tugenegene ntitwononekare bakavuga ko babisubije Afrika bishobora kononekara mwibaza iyo ngoro yuguruwe i Dakar ko yishuye ico kibazo Zeno
nego ni vyukuri nkuko umushinga ntahe w'ijambo Gabriel Gamariel nkuko mwagize neza mukamutumira hanyuma tukaba turiko turasangira ijambo biranshimishije cyane kuko twasangiye byinshi none rero nkuko abivuze hose mu bihugu byose ingoro yerekana iz'imico yama yuguruye kurya kwirembo ingoro yuguruye kurya kwirembo kurya umuntu yagira ati irembo ryanje ryugururwe ryakire abaza kundamutsa abaza kwigi wanje niko nibihugu bimeze ingoro y'imico imico imurikira bose ingoro irimo ivyerekanwe imico y'igihugu niyo kugira ngo abana b'igihugu bose baze barabe akaroruhore umunyamahanga aciye azarabe ako karoruhore umuntu wese agize ati ngombi kiza aze muri urwo rugo aze muri ico kigega arabe arunguruke akiruhande nivyo bikorwa iyo ngoro izoba yuguruye niyo kumbure yobirihisha ariko burya ibintu niko bigenda izoba yuguruye ariko kugira ngo yugururukire umunyafrika wese nuko abanyafrika bobanza bakisubira ko bagakunda bakarondera bakiyumvira iyo bava ntibahitusa abanyafrika nibarondera ibyabo babyerekane babihaye babihayagize babanze babyemere bonyene babyereka abana babo esogo kuri byansigiye ehengene yacura ehengene yari yaragize ubuhinga ehera abangene yamurikiye isi ehera abiyo twavuye mwana umwuzukuru wanjye abanyafurika babanze batuze babanze bemere akahise kabo bagakore neza bakaryohore neza hanyuma batwemere abatahora batwemera kuko ntawushobora kukwemera atacumweretse munganya ubu rero ni byiza iyo ngoro irakabaho abanyafurika babanze kuko umushinga ntahe Gamariel abivuze babanze bisubire ko ivyabo imuhiri wabo mu gihugu cyose begeranye biyegeranye ibyo byiza babicunge kuko babacunga itunga ryabo ntangere
murakoze
tugaruke kujumbura dufise ibintu byinshi byari mu bitegerezwa kuza ariko birondewe ariko bigasigwa kurya basigye igisabo
murakoze
bikemerwa ivyo nivyo twokora ariko ikibazo n'ubucama kigaruka tubanzi wacu muhira tubanzi wacu twisubire ko tubanzi wacu twerekana ubuntu bwacu ntitugire ngo twebwe turi bikoko bikokoye kandi atacho twishimikije
murakoze tugabwe ku mirongo ya telefone dufise Raymond uratwumva Raymond uratwumva
Ego ndawumva mwaramutse.
Mwaramutse, irindi zina aho muri?
Rohamya.
Uri he?
Ndi mu Rwanda.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro?
Nagira mbabaze abonga mwatumiye.
Ego.
Ese iyo ngoro izaba arimo imico yose ya Afrika tuvuge nk'u Rwanda, umuco wo mu Rwanda, imico yo mu Rwanda, nyisangemo imico yo mu Burundi, nyisangemo Madagascar, ubwo ndagira ngo ngere kuku kubice byose bya Afrika iburasirazuba uburengerazuba amajyepfo amajyaruguru Afrika yo hagati Afrika y'ibihugu by'Abarabu byose imico yaho yose tuzagenda tuyisangemo ndagira ngo menye ese ni library cyangwa ni ingoro mize mushobora kudutandukanyiriza tubyumve neza
murakoze murakoze Gamariel mumwishure
nibaza ko ni ngoro mize nkuko mwabivuze izo ranga izaranze imico kama ya Afrika ziriho iburaya mu France ziriho ngaha muri Amerika ziriho nahandi mu bindi bihugu byaronse ama byatwaye ibindi bihugu ziriho zivuga karanga ziyo bari nage ni ngoro rero muze none zi Rwanda bizoba biriyo zirundi bizoba biriyo ibishobora kubayo abanyarwanda batabijanye ibishobora kubayo barundi batabijanye icyo nariko ndahamagara none twebwe ko twumvise bisunganije imize z'i Rwanda imize z'i Burundi turazi neza ko ziranga akaranga k'iwacu mu Rwanda ntakaranga k'iwacu mu Burundi akaranga kabyo kari hehe imperutse izo mize z'iwacu mugazi irakenewe kugira umunsi twifuje gusaba ko tuserukirwa muri iyo ngoro tuzoje inama n'abayubatse mugazi dufite icyo tujyanye iza rero twokwitegura kugira ngo ikiringo kigeze tugire icyo tuge kwerekana natwe muduhe igice tuwerekana by'u Rwanda cyangwa iz'i Burundi muri iyo ngoro ya Afurika ni ukubyitegurira rero nibyo nariko ndahamagarira abaturongoye yewe nayo ndahamagarira abazi akaranga k'u Rwanda akaranga k'u Burundi ko botororokanya tukabibika iwacu hama tukazobijana kubihayanisha muri iyo ngoro ya Afurika kumbura tukarunika n'ibindi buraya muri izo ngoro z'i Buraya barabyakira ibyo rero nibyo nibaza twoshimikira ko tugahemiza urwaruka kubitegura leta zikabafasha tugahita tujyana ngaho muri Afurika muri Senegal cyangwa ahandi mugabo iwacu twamaze kwisuganya tubivise niho nogeza
murakoze dufite kandi Thierry ku murongo wa telefone Thierry uratwumva
ndabumva neza Fidele amahoro
amahoro muhamagaye muri he
Ibutumbura mu Burundi
ego mufise ikibazo cyanke ikimvira muterera
mbure ni ikimviro kandi kirimo n'ikibazo Fidele
ego
ego njyewe ntangura ubwa mbere nkenguruka kuba ikimviro nka kino cyabayeho kandi bino bintu ariko baravuga bana batumire bacu ni ibintu byumvikana kuko nta muntu aje kugushima cyangwa ngo yiyumvire ko nabaho utarase nawe ibyawe ngo abone icuri n'icumaze rero nibaza ko twebwe basokuru barafite byinshi berekanye mu bijyanye n'akaranga ariko uyu munsi ubona ko umenga byajyanye nibyo baravuga ko hari hamamize mu gihugu hagati cyangwa mu bindi bihugu ariko jyewe nanjye niyumvira nti burya mbere nakibaza babatumire ngira wumva ashoboye kutishura aheza atishure ubu ntibabona ko umenga iyo ngoro ije igasigwaho ku rwego rwa Afurika yoba yihuse kubaho kuko ndibwira nti hariho hamamize national ari mu bihugu ariko ugasanga narumvise uheruka Perezida Emmanuel Macron ariko aravuga ati les œuvres d'art za Burkinabe izosubizwa muri Burkina Faso ariko natwe turiko turaraba mu Burundi bariya babiri gice nk'abadage barafise ibintu bashobora kuba barakuye mu Burundi byo giriye akamara Abarundi ugasanga abaturiste baraje kaboneraho mbere Abarundi gushobora gutunga bivuye kubera ko baje bazanye amadovize none ntibabona ko menga harabaye kwihuta ahubwo nayo nibwira nti aba ni Afurika bari bakwiye kubanza kujya hamwe bagashobora kuvugana igihugu kimwe kimwe cyose kigakomeza mise yacu hanyuma akazogera igihe bavuga bati duhurire hamwe rero duhurize bamwe tugende muri ya mise twashyira hari Dakar dushobore guhuriza hamwe rero turate ibyiza byacu ubu bikwiye bidashwiragiye mu mahanga nibaze ko rero byaje bigafasha Abarundi n'Abanyafurika bose kugira ngo akaranga ka Afurika kamenyekane hose usange n'abazungu bashobora kwifuza ibyo abanyafurika murakoze cyane Fidele
murakoze turabashimiye radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga kubavuga ko Afurika ataruhara yigeze igira mu mateka y'isi kubijyanye n'ubumenyi twako turavuga kubijyanye n'imico n'utugenegene birazwi ko ari akarere gakomeye kagize iyo ntererano mu makungu ku batyo za Afrika bakavuga ko kubera ikenye muri iki gihe itariko itera imbere nk'itondi turere two ku isi bavuga ko ubumenyi butakomeye muri Afrika mwo babwira iki umushinganda heze no
jewe ndiyumvira ko abantu benshi cyane cyane mu bihugu byabaye ibihangange mu kinjana giheze basanze abanyafurika bakigeze baba bubaka ikintu na kimwe babaho mu biti naho nyene ibyo biti sinzi ngene byaje kuri bo ariko sivyo na gato abo babivuga nuko nabo bafise ikibazo barugaye mu mutwe bagaca biyugaramo no mu mutima baka ntibasome ivyanditswe ivyabaye bagatangurira ubuzima bw'isi ku gihe c'abagiriki abagiriki nibo mu buraya bwose bemera ko aribo batanguye berekanye bamurikiye abandi bo ku isi inzira y'amajambere inzira y'ubumenyi inzira y'amashure inzira y'ivyiyumviro nyamukuru nshingirwako filozofi sivyo na gatoyi sivyo turavye ivyerekeye ubumenyi jewe ndafise hano kiri imbere yanje igitabo canditswe n'umunya Senegal kirangiranwa leta ya Senegal yaramuteye iteka imuha iramugabira kaminuza ya Sheikh Anta Diop kandi iri Dakar nyene uyu mushinga ntahe yari yaranditse igitabo citwa Anteriorité de civilisation nègre mythe ou réalité historique uyarerekana neza ko ubumenyi bwose ubu bwakwiye ku isi bwavuye igihugu cyambere na mbere cyakoze cyatoye ubwo bumenyi science ari igihugu cyo mu Misiri ubu cyitwa Egypte icyo gihugu cyari icy'abanyafurika birabura sabarabu n'abanyafurika birabura abafarawoni barya bavuga muri bibiliya harya Yesu Kristu hati imyaka irenga 2218 aho ababyeyi biwe bamuhungishirije batewe bagira bamuteme abo babyeyi ziwe Yosefu yabwiye nyina wiwe ati nyabura nyakugira Imana tabaranya uheka umwana duhunge baramutema tubona ahungira muri Afrika aho yahungiye ni mu Misiri aho yahungiye ni ku mufarawoni uwo mufarawoni yari umwirabure kandi yari umwirabura komeye kuri icyo gihe yarusha Amerika y'ubu gukomera icyo gihe kiwe niwe yariho ku isi yari kirangiranwa niwe yari atunze isi niwe yivugira niwe yagabise Yesu Kristo amuhungira ko aramutunga hanyuma asubira iwabo arabandanya ubutumwa bwiwe asanga igihugu cy'igitangaza iyo ni Afrika yabirabure niho abagereki baje kuvoma ubumenyi bwose bahavuye bahereza Roma ihereza uburaya bwose buhereza isi yose hanyuma nuko niko vyagenze intango basokuru ku isi yose nzima basokuru bacu ni bamwe nibarya birabure batanguje iki igihe cyambere na mbere imbere ya Yesu Kristo ibihumbi n'ibihumbagiza batanguye ubumenyi imico n'imigenzo bamuri Kristo iza kuvoma iwabo none niho hari umuzi w'ubuntu w'ubumenyi gira amahoro.
murakoze cyane tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Ngoboka Jean Claude uratumva yego irindi zina mwatubwira aho muri n'ikibazo canke ihererano
nkuko bisanzwe ndi ambassadeur Ngoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu mudugudu wa Ruhema ya mbere
yego
by'umwihariko mbanje kubashimira ikiganiro mwateguye muri isanga kigezaho amakuru turagikunda cyane kandi tunagikurikiza gatanu kuri gatanu
yego mufite ikibazo intererano
bon ubundi nabakomeje kubakurikirana no kuri radio bakurikiye ni ukuvuga ngo iyo nzu koko ngoro yubatse kuri izajya ihuza Afurika ifata ibisigisigi by'amateka nyine wenda bajya bayasanga muri iyo nzu nkatwe nk'abanyafurika by'umwihariko nk'abanyarwanda tukimara natwe kubyumva ko iyo nzu yaba yafunguwe imiryango twabashije kubyakira kandi twumva ko n'ubundi Afurika ari igihugu cyiza kitarangwamo ibibi niyo byaba birangwamo indi nzu nayo ifite icyo abazajya bayisura bajya bagenda bakareba ibibi Afurika ikorerwamo ariko twasanze cyaba ari ikintu cyiza cyane rwose iyo nzu kuba ihari kuko n'ubundi ni ikigaragaza amahoro kandi umutekano ko hari ibihugu byinshi bizagenda bigaragaramo muri iyo nzu kandi bigenda bireba nk'akamaro iyo nzu izaba ibifitiye muri rusange kurumva nk'umuntu azajya ava nko mu Burayi cyangwa muri Amerika aze nagera kuri iyo nzu aho ni Afurika kandi rero nk'igihugu natembereramo cyaba kitari kidakemwanga mu bibi cyangwa mu byiza ahantu hose hari ukuntu ibihugu byitwaye muri Afurika urumva kiba ari igikorwa cyiza cyane iyo nzu kubihari n'ibika amateka y'ibihugu muri Afurika aho nabazaga se ni ibihugu byo muri Afurika gusa byaba bishamikiye kuri iyo nzu cyangwa n'ibindi bihugu byo mu Buraya byaba bishamikiyeho cyangwa mu bindi bihugu biri hirya no hino ku isi
murakoze
cyangwa ni ukubika cyangwa ni na Afurika yonyine nk'uko wagera ahantu kuvuga ati mbere yuko ninjira muri iki gihugu reka mbanze nyure hariya mbanze sinye cyangwa ndeba amateka cyangwa ndebe n'ibigo by'igihugu naba ngiye kujyamo kuko byifashe n'amateka yabyo gusa ikindi nanone navuga nk'uko mbona ko iriya nzu cyangwa yubatswe ifite byinshi bigiye gukemura muri Afurika mu bihugu bimwe na bimwe kuko hari ibihugu biba bitari mu mutekano wibijana ku ijana ndetse ikaba yanabasha kubihuza ikavuga ngo iki gihugu iki n'iki ntabwo bibanye neza nabyo bikagenda yarabikandikwa mu ngoro n'abandi n'abuzukuruza bakazaza kuvuga ati ya ngoro dore igihugu iki n'iki cyabayemo ibinibe rwose urumva ko ni igikorwa cyiza cyane rwose cyabaye turabashimiye cyane ababigizemo igitekerezo gusa byo musobanurire ese yaba ari Afurika gusa cyangwa hari n'ibindi bihugu
murakoze mwishyure yamuye mwishyura
yego cyane uko nibaza iyo ngoro ko bavuga yubatse ni le musée des arts africains ni zerekeye ibihugu byo muri Afurika niyo tubako turavuga yuko Senegal yagiye isa n'igiye imbere iri imbere igasaba yuko ikagomba kuba umutwe w'abanyafurika mu mico kugira imico yabo yerekanwe muri Afurika muri Senegal nicyo hari yerekanwa mu Bufaransa cyangwa mu Banyamerika cyangwa ahandi mugabo tugire musée africaine nibaza ko ari cyiza cyane twabishimye twese mugabo none ibihugu bya Afurika bizoterera mu iki bizozana ibiranga Burundi cyangwa u Rwanda cyangwa ibindi bihugu gute muri Senegal nibyo dukwiye kwiyumvira icyo twoterera muri iyo miziri kwiyubakwa ariko kugira icyo cyumvi bakigire nibaza ko bateye imbere twabakurikira ku bwaje umushyantare gifatiyeri yabajije yuko babihuse haba namba bagiye imbere gusa ariko ntibavuze abandi gukurikira icyo gituma rero nk'ubu yabajije ati hari ibyo Burundi biriya muri Belgique yego cyane hari ibintu biri muri Museo Tervuren tutakigira i Burundi ariko byavuye i Burundi abana bacu bazira kubira muri iyo mize uyatubije ikire rero ni ukuri inama n'ingingo nabo babibize icyo tubaravuze kare ntibabisahuye barabibise nicyo gituma twogerageza kuraho ati none abana bacu babirabe hariya cyangwa muterere iwacu naho habe nk'ibyo biboneke bari imbere rero ntibihuse dukwiye kuzobakurikira muri UNESCO murabyibuka inzu mwaka ni mu myaka ibiri cyangwa itatu ineheze ingoma z'u Burundi yabaye patrimoine du monde muri UNESCO izirerekanwa nk'iragi ry'abanyafurika mu Bufaransa muri UNESCO ikabikwa mu mateka ya y'isi y'ingoma z'u Burundi ari patrimoine du monde murumva rero izo byerekana u Burundi gikogera turi inyuma kubona yatubikurikira gusa n'ibindi bikazogenda bikurikira ingoma bikaja mu mico iranga Afurika ibyo nibyo nibaza yuko ari byiza bari imbere biza twabakurikira ndira sinzi ko nishuye neza Jean Claude Ngana byo nibyo yari yabati
yego dufise kandi Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco uratwumva irindi zina
Jean Bosco
uri he
Kigali mu Rwanda
ufise ikibazo icyumviro
Mwana kambanje ndashimire ku bijyanye na mudashyikiriza byiza kandi musuhuriza nabo batumiye n'umwaka mushasha.
Ye barakumva.
Ego icyo gitekerezo bazanye muri Afurika ni. None twe yavuze ngo ntabwo baracyo abanya Afurika baba batwaye. Ni kuki abo bazungu bakomeza kwibanda bacu muri Afurika. Yego kuza nta kuko byari bitwaye ni byiza cyane ariko gusa hari icyo tubona abazungu nabo baba bashaka kuzana muri Afurika. Ikintu cya mbere cyo mbona ni uko twabanje tugasigasira amateka ya Afurika tukagusa umuco nyafurika ireka kare nahoze ndeba kumenyesha makuru nyine bikorera hano muri Afurika hariho umuzungu w'umunyamerika yanditse ngo yashimye imico myiza y'abanyafurika twaraga dukunda imico y'abantu bo hanze nako bazungu kandi badukunda imico yacu ariko nk'ubu ngubu natwe dukunze umuco wacu twawukunda cyane rwose n'abazungu ntacyabuza ko batawukunda baraza muri Afurika ariko hari igihe baza batanahakunda batakunze imico yacu kandi twe tukavuga ururimi rwabo ariko twe batifuza kuvuga ururimi rwabo nibaze bavuga ururimi rwacu kandi bafata umuco wacu neza ariko tufata umuco wabo neza niho Afurika izo kandi kuko Afurika ifite imbaraga kandi ifite ubukungu bwotuma Afurika itera imbere rero Afurika tugize imbaraga ntacyabuza ko n'amakungu atazobona ko Afurika ari nzima ariko ikibazo cya Afurika ni politiki politiki y'ibihugu byo muri Afurika niyo igenda ituma Afurika ijegajega naho ubundi Afurika dufite uburyo bwo gukomera irakomeye ariko politiki z'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika niyo nicyo gituma Afurika itigera ikomeye kandi ni Afurika ifite imbaraga ni umuti umeze gute bagiye gutora kugira ngo Afurika ikomere murakoze
cyane umushingarize no ni cyenzi iki cyumviro ashikirije Jean Bosco gifatanyije n'ivyo abantu benshi biyumvira ko abanyafurika cyane cyane abakiri bato aba barutse vuba usanga badakunda cyane imico y'abanyafurika ahubwo bagahurumbira imico yo hanze mwibaza iyo ngoro kwizofasha ku bakiri bato bashaka kumenya ko kahise ka Afurika n'ibintu byinshi byo tunga Afurika ifise
ereka byose bituva ko jewe nari mfise senge yitwa buri ihabwa ubuntu buri ihabwa ubugabo buri ihabwa intahe kugira ngo uyironke ngubu mushinga ndaho musuronse intahe ubu mushinga ndaye imbere bakugenzura bakuraba ngene ugenda ngene wifashe ingene unywa ingene uvuga kuvuga ukuri cyangwa uri gisuma ko bakakugenzura wewe wihaye ubuntu barabuguha wewe wihaye icyubahiro barakiguha wewe wigaye ukigira gakutso baragukutisha uretse n'abazungu n'umwirabure mwene wanyu aragukutisha mu gihe wigize umuhimbiri none rero icya mbere tutegerezwa kugira nuko twiyubaha ariko kwiyubaha si ugukubitana ingumu su gutuka abandi su guhigira abandi su gutereka ku mutwe w'abandi amakosa yawe ni ukubanza wenyine ukitegura ugasa neza mu rugo mu kibano ukiha intahe ukiha ubugabo baraza kuraba iwawe ingene usa nta muntu kwisi adakunda icyiza abo bobo rero barakunda ibyiza boje kubiraba ariko tukabanza
tukavyemera twebwe nyene tukabiraga abana bacu. Abana bacu muvuze ko bagenda bahurumbira cyane byo mu mahanga. Ereka nivyo babona. Ereka umunyafrika ntabereka bikwiye akahise ka Afrika, abona kahise kiburaya, ati nivyo byiza. Erega agasuriye mujisho niko karibera. Burya publicity birya arya maratiro mubona nayo kugira ngo dukunde ibyo tubona tubihurumbire cyangwa tubabitwereka. Afrika niyerekane nayo ikimaze, icyo yamaze, icyo yimariye, icyo yifuza kumarira isi nzima. Nta utato, nta n'umutato atazodukunda, atazodusonera mu gihe twikunze kandi tukisonera. Twisonere, twerekane neza. Hari ibihugu muri Afrika biriko birerekana uko basa, uko bareha, uko bavyina. Ingoma z'i Burundi, mushinga ntega mareri yavyibukije. Ingoma z'i Burundi ahandi ku isi ziri. Nta muntu wovugiriza ingoma ku munsi mukuru wiwe ntagukunde.
Yego.
Nta muntu wotambira ku munsi mukuru wiwe cyangwa ku munsi mukuru w'igihugu iwawe neza mu mutekano ngo agenda ataje kuraba uwo muntu. Ntibishoboka.
Murakoze. Radio
cyiza kiraratwe, cyiza kirigura. Tubanze dutegure ibyiza, ubuntu burihabwa, hanyuma twereka nitwimbere data twereka no ijambo ry'Ikinyarwanda rirakaze kwirata. Ariko twerekane neza ingene dusa, twiha agaciro.
Ego. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga tuko tuvuga ku ngoro nshasha indangamico yerekana kahise ka Afrika iherutse kugurugwa i Dakar ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Fabrice. Fabrice, uratwumva?
Mwiriwe.
Irindi zina huri ikibazo intererano nyarutse?
Ego, nitwa Imana Fabrice ndani Kigali mu Rwanda. Banje kubasuhuza mu gihe gitondo cyiza.
Namwe? Mugoro wa mwiza.
Yibifurije umwaka mushya muhire.
Twese ikibazo intererano?
Mu byukuri cyo nashaka kuvuga aho hantu, mu byukuri iyo nyubako izigihe, kuko wasangaga abenshi abanyamahanga basanga biba ibintu by'indangamuco y'igihugu, asanga bakabijyana mu bindi bihugu byabo ngo bajye kubikira Afurika. Mu byukuri icyo kintu kije gishimishe, niba hari inyubako izagaragaza iby'umuco wa Afurika bizagira aho bifurizwa, ndetse ugasanga yarasibe nafasha bamwe mu basore cyangwa mu rubyiruko kugabanya ubushomeri ku bantu kw'iki gihe. Ndi kuki kintu ni cyiza cyane kandi nanagishimiye. Ushaka kubaza ese byibuze ko tuzi ko harimo nka bamwe b'abayobozi batavuga rumwe muri urwego rwa Afurika, ese byibuze ibyo bintu baba barabyumvikanye nk'uko bikwiye ku buryo hatazabaho ibintu by'amacenga? Fiziko zwe habamo ibintu by'amaciyo, ugasanga hagiye gukora bamwe abayobozi bamwe bakaca kandi bakajya kubaza abandi b'abanyamahanga b'abakoronije. Murakoze
cyane. Gamariye mwo mwishura?
Murakoze cyane. Ndamwishura Solima, uko
nibaza yuko tutobike kamacenga atari baragi ko tuko bagomba kuvuga kugira abona yene imico ya Afrika yoboneka ko kugurwa marembo tukabumvira tukabaraba kugira ntibaducenge natwe dushyemo izacu ubwatwo bije kamacenga batarayagira ni bibi cyane kugira ra kuraba twebwe twokuramwa iki onezerwa ntabwo byacu byerekanywe muri iyo ngoro y'imico ya Afrika nibaza ko byoba byiza none twobitegura gute nuko ingoro ziranga imico y'iwacu mu bihugu byacu zobanza gukomera kagira ibyacu iwacu zego bashira karanga kizo dufite izo nibaza naye handi bari imbere yacu kubakurikira mugadukeneye uteze imbere iwacu bwa mbere imico yacu barayivye sindabizi cyane bahaye mbere gusa cyangwa karabigurishije ko gutari twari bwa mico bimaze ubu rero batakiziba tubibungabunge mu gihugu rero yacu zo duhuje umunsi umwe duhurira aho babishyize iwabo kakanaka dusange gasa nako bari barajanye hariya kumbure dufashanye abana bacu bagende kubiraba hariya abo iwabo bagaruke kuraba muri afrika iyo byavuye niho byoba byiza niko nibaza kandi inzira barimo nibaza ko politiki zacu z'ibihugu zoheza kubishyigikira kuko niryo zina niryo zina ryacu yokwira mu makungu nibaza ko izo rero tukerekera ubwoba na gatoyi nitwe dukwiye kubiraba tubikekereho ko baduhenda na gatoyi ataraduhenda
murakoze. Joseph nawe nyine ari ku telefone uratwumva Joseph?
Ndabumva amahoro amahoro Fidel
amahoro irindi zina aho muri
Bigirimana Joseph ndi mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo
mufite akabazo icyumviro
na akabazo mfite mubanza mu ndamukiriza batumire
barakumva
urakagira amahoro n'umugisha
twese n'umwaka mushya muhire
urakagira umugisha n'umwaka mwiza urakoze
yego akabazo nari mfite ese kugira ngo mwaba muzi impamvu kiriya gihugu cya Senegal cyaba cyaratoranyijwe kugira ngo cyubakwemo iyo ngoro ese nicyo cyaba igifite akahise gakomeye kuruta ibindi bihugu tuzi hano muri Afurika soba akabazo kanjye nako murakoze
murakoze mu mwishure mushinge na heze no
ndiyumvira ko icyo cyumviro murumva ko ari cyakera si cyavuba si cyumviro abategetsi bubo muri Senegal bavumbukanye cyangwa bavumbukanye hirya y'ijo cyangwa ejo ni cyakera cyane kuri Senghor Senghor yari afise ibyiyumviro bitomoye byerekeye akahise k'umunyafurika k'umwirabure nega ni kintu yakoze ko rwose rwose aragishimikira ko none rero icyo cyiyumviro cy'ukubaka akaranga kere ingoro yo kwerekana akaranga n'umuzi w'iterambere ry'abirabure bo muri Afurika yashyigize kuva kera mu nyandiko ziwe mu buhinga bwiwe yahavuye atuga rwose arabakirangiranwa ntibagira Afurika ari mu bantu rero ba mbere icyo cyiyumviro ni cyiza nigishyigikirwe nikije imbere utaritegura utarisuganya umwe wese we mu gihugu iwabo igihugu cyose bisuganye barondere itunga ryabo baryegeranye bagize bati twebwe turasaguye ibi tubirungike muri iyo ngoro muri Senegal abanyafurika bose abanyamahanga bose baze kuraba akaro ruhore k'umunyafurika icyo yamaze icyo yimariye nicyo gituma ariko arimarira ariko aritunganyiriza n'ivyiwe ubu uwo muntu yagize neza ingoro yubatswe muri Senegal n'uburyo kumbure bwa Senegal cyangwa bw'abandi ariko icyumviro ni cyiza intumbero ni nziza niyo kwerekana akaranga karanga umwirabure w'Afrika nico sengo ryashira imbere nacho tugishira imbere n'icyumviro cyiza kandi ngira kamaro ugambere ku munyafrika no ku banyamahanga barazukeneye turabakeneye
murakoze tuze ku mushinga na Gamaliel ndaruzaniye mwibaza ko abirevore bo muri Amerika bazo higira byinshi kuvyerekeye kaise na karere baje bakomokamo ka Afrika ikindi mwibaza ko bizogirira kamaro abahinga mu byerekeye tugenegene bo muri Afrika muri iki gihe
ubwambere nibaza yuko abirabure bino muri Amerika barayibona muri imizi zo muri Amerika ibyo bintu ariko bahora bagenda hano muri Afrika baragenda muri Senegal muri buka ahantu bahora baca bakura abaisikari muri Senegal cyangwa muri Guinea
cyangwa muri Ghana
barahagendera kuraba iyo baje babakera barabizire uko biriho kubyo hari imizi nk'iyo muri Afrika rero bituma kumbuye bayigendera gusumba niho nababwiye ko Senegal iri imbere yacu bahagendera gusumba kumbure imico kama gusa izo bateza n'imbere mu butunzi kuko bazoronke ingenzi nyinshi zija kurazo bintu muri Senegal niho bari imbere yacu rero izo nibaza yuko abo ngaba barabikurikira kandi bazohagendera babishoboye kandi bazofasha niko nibaza izo nibaza yuko natwe nk'abanyafrika ko bishyigikira ku bwanje kumbure n'ibyi wacu muri mizezi wacu cyangwa iyindi kandi cyane muri Afrika bavuga ibyo muri Afrika y'uburengero kumbure muri Afrika yo hagati cyangwa Afrika yo mu buseruko ho bamize nk'iyo nini iyo bwo twagize iwacu ingene ingoma z'i Burundi z'i Rwanda cyangwa z'i Tanzania cyangwa z'i Buganda zubatswe bikaboneka neza mu ngoro ibiranga bya kera biravyo byiza naho nyine ntiturabishika ku mugabo kubure bizoza ibyo nibaza yuko azo bikunda kandi byotuma abantu bagira ati bya bihugu niba nyabagere nkuko tuvuga mu Kirundi ubu bakagendera cyane uko zishobora kuharaba ibyo rero birafasha kumenyekana n'iwacu twobikora ko nibaza bigatuma dutera imbere
naho ku byerekeye abahinga mu tugenegene b'abanyafrika muri iki gihe iyo ngoro izihageze izotuma bamenyekana kurushiriza
abahinga ubwa mbere na mbere icyo nibaza n'uko ibihugu byotuma abahinga babo baboneka sababyiga n'ababizi jewe nagize kera nk'iyo ngikora nkiri mutoyi cyane nakoze ibintu bya festival y'urwaruka 1981 na 1985 ibintu byaje biva mu Ruyigi abantu baje batamba urwedengwe bwo kumumba abantu baje batamba akanyarusizi ko mu Kibitoke byaratangaje abantu benshi cyane rwose kandi twabibona tutabibona n'ubu biriho tutazi tugize gutyo rero byotuma abarundi biyunga gusumba imico y'abari ku Rusizi n'abari ku Maragarazi n'abari ku Kirundo kuri Lac Rweru bagahuza n'abari Gitega aho bavuze ingoma bakamenya ko abarundi mu z'imirango imwe bigatuma abarundi biyunga gusumba ni ibintu bihambaye cyane rero bariho bavuze ikibateza imbere nicyo gituma nasaba ko amaleta yohigira guteza imbere imico iranga neza ibihugu byacu niho twofatira n'ahandi abahinga bariho tubuzine tubateze imbere kugira urondere ikende mu myaka izoza tugakuriraba muri mize muri Afurika cyangwa muri Paris kandi iwacu ryahoraho ibyo nimvuze ikembe nk'uno uvuga inanga cyangwa ibindi bintu ingene abatwa bakora inkono ubu twitwareka seramike zivuye muri Itali ariko z'inyankono n'ibumba batereka ni uko abatwa batogira ibumba bahagira imibehe bahora bakora kera kumbure twari turazigakomera gusumba kujya bagira kwa padi kusonza agize kubikora
yego
nibaza ko n'uguteza imbere imico bariho babizi sibyo bigira
murakoze hari mu kiganiro muri sanga twariko turavuga ku ngoro nshashi iheruka kugurwa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Senegal Dakar yerekeye kahise n'imico ya Afrika twari kumwe n'abatumire Gamaliel Ndaruzaniye yahoze ari ambasaderi w'u Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU aba kandi yigeze kuba umushikiranganji ajejwe indero mu Burundi hamwe n'umushinga ntare ze noni cyayenzi muhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politike ubutunzi n'iterambere dushimiye mwese mwadukurikiranye abahamagaye bagashikiriza ibyumviro bakabaza n'ibibazo namwe mwese mwatwumvirije mugire ibihe byiza n'umwaka mwiza.